Mwaramutse inshuti mwese mukunda ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza ikiganiro kidasanzwe kwigirinkizo rya 41 ry'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'93 niho perezida wa mbere w'Uburundi yatowe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye yagandagurwa n'abasirikare bakoze kudeta mu Burundi. Icyo gihe abategetsi batari bake bakomeye umugambwe FRODEBU baragandaguwe. Ejo ku munsi wa mbere rero Burundi n'Abarundi baributse imyaka 20 irangiye iryo bara riguye. Abarundi batari bake barimwo ahurikiye umugambwe FRODEBU baratera kamu gasaba kwitohozwa nyakuri ritangura kugira ngo abantu bose bagize uruhara mu bwicanyi bwa hekuye igihugu bakubitwa intahe mu gahanga. Baratera kamu kandi gasaba ko n'abantu bose bagize uruhara mu bwicanyi bwaciye buba mu ntara zimwe zimwe z'igihugu nabo nyene bakubitwa intahe mu gahanga. Muri indwi rero nkuko twabibabwiye turabandanya kwashikiriza ibiganiro twagiranye n'abantu bamwe bamwe bahoze arabafasha banyakwigendera Melchior Ndadaye hamwe n'abandi bose bafise amakuru yerekeye igandagurwa ryiwe hamwe n'igandagurwa ry'abandi Barundi ryabaye inyuma yaho habereye kudeta. Uyu munsi tujye kwashikiriza ikiganiro twagiranye na Jean-Marie Ngendahayo yari umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru ku ntwaro ya Perezida Ndadaye yahavuye aba umushikiranganji w'Urundi ajejwe imigenderanire. Mushikiranganji Jean-Marie Ngendahayo murakoze cyane rwose kuri aka kanya mutoye kugira ngo tuganire. Nashaka cyane cyane nk'umuntu mwagize uruhare rukomeye cyane rwose muri leta ifata kibanza leta yo ubwa mbere na mbere leta ya nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere w'u Burundi yatowe n'abanyagihugu. Nashaka ndazi turazi ko mwari mumwigire cyane rwose eka mwakoranye n'uyu mutegetsi gushika umugambwe wanyu FRODEBU ufata ubutegetsi. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ku munsi wa mbere tariki 21 z'ukwezi kwa cumi hari haheze imyaka 20 bamugandaguye. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire mbega uwo munsi mwabibutse gute
ivyerekeye leta n'abarundi. Sinzi ngene vyagenze kwa ko je sinkiri muri politiki ariko kuje ku buryo bwanje ukungene nabigize nagumye muhiri wanje ndiyumvira ndandika ndongera ndaganira nabo n'abari hafi yanje ivyo nibuka ivyo naciyemo. Hari aho bamwe banyefunye canke banyandikiye bambwira yuko banyibuka nabo nyene bazi umubabaro fise byanyegereje cyane nayo ubundi ku by'ukuri ibyo si byo bikomeye. Igikomeye je novuga nuko icyame na mbere sinari muri leta y'infata kibanza nkorana na Ndadaye twari muri leta y'ukuri bwegu yatowe n'abanyagihugu twongera rero turakora kandi tubakorera niho rero agandaguye. Ariko kuri icyo kibazo cyo kugandagurwa je niho nashaka kugarukira. Nivyo umukuru w'igihugu yarapfuye hishwe umukuru w'igihugu ariko si we wenyine yapfuye. Icyo kintu abantu barakunda kukirengagiza cyangwa kukiyibagiza kandi gikomeye si uko je nshaka kugabanya ubukomezi cyangwa igikomeye ko umukuru w'igihugu yagandaguye. Ariko nshaka kwibutsa yuko muri politiki iyo baramutse bishe umugwi w'abantu babuhora ivyiyumviro vya politike vyabo atakindi babahora atari ico mu Gifaransa mu Kirundi mu ndimi zose no mu vyiyumviro vyemewe na ONU vyitwa iho nyabwoko ya politiki. Yo rero nico kintu ca mbere nashaka gushimikira ko kandi nzogwanira imisi yose nkiri kuzi nkiriho ku isi nuko iri tariki turiko turibuka habaye iho nyabwoko rya politiki kishwe abantu bose bari bafise ivyiyumviro vya politiki basangiye na Ndadaye.
Iryo ni jambo rikomeye cyane rwose iho nyabwoko rya politiki. None muri iki gihe haheze imyaka 20 iryo ho nyabwoko rya politiki ribaye ikintu mubona kitakozwe cyategerezwa kuba cyarakozwe n'iki?
Ni byinshi bitakozwe hariho n'ibindi byakozwe bibi. Icya mbere novuga ko ibi cyabaye n'iki nuko igihe buyagarutse ku butegetsi kuri kudeta nk'uko asanzwe abigira muri 1996 yagirishije urubanza rwa Ngondagonde ahamagara umuntu uze muri sentare abantu atacu bamaze muri iyo gandagugwa abariho baseruka imbere ya sentare abandi bakuru bazwi ntihagira na kimwe bababaza canke babakorako. Nuno munsi baracigendera i Bujumbura no mu gihugu atangorane hamwe no gukomera bariko barakomera. Icyo nicyo kintu cyame no uvuga cyabaye giteye isoni usubigwamwo byanse bikunze byihuta bitihuta
muravuze abantu boba bari kora komera baragize uhara mu rwego rwicanye murashaka kutuha nk'amazina
ibyo birazwi sisi murumbarirana ufashe umuntu nka Francis Kongeze yigise umukuru w'igihugu akagenda kuvuga mu maradiyo no muri televiziyo ibendera y'i Burundi riri nyuma yiwe akagenda mu muduga w'umukuru w'igihugu akikijwe n'intwara miheto z'igihugu agafata amategeko nyamukuru bita mu gifaransa décret présidentiel yo kugira ngo ashinge amabanga abantu nari ngaho yigenga uko yishakiye hari icyo bamubaza ako n'akarorero ndabahaye kamwe gusa kubera ko ariko kagaragara ariko dushobora gufata amazina y'abantu benshi cyane bari ushobora kuvugutira abantu barakeneye yuko bari bakeneye uko babazwa muri urwo rubanza rwigandagurwa y'abantu batwaye igihugu kandi batowe n'abanyagihugu none umunsi atarakimwe bakibabaza cya kabiri je nashaka kugarukako ni ya komisiyo bavuga yitwa Commission Vérité Réconciliation komite yo gusubira kandi kunywanyisha abarundi kubera akahise mu byo baturinda kugaruka ko hariho byinshi mu ntunge simvuze ngo nibyo byerekeye igandagurwa ry'abakuru towe muri 93 gusa urazi yuko hariho n'abavuga bati abategetsi ba Frodebu nabo nyene bakwiye kuzokurikirwa sindabihakanye njye ndavuga nti umuntu wese abona yuko hariho abantu bakwiye gukurikirwa nibakurikirwa nabyo bahamagara ngo nkurikirwe njye ndavyemeye ndi Burundi ntizokwinyegeza nzokwita abasentare ariko ndifuza gose yuko ibyo bintu biba bagahamagara abantu bose batwaye bakabashyira imbere ya sentare bakavuga ibyabaye ibyo abantu bafite ibyo babagiriza batwagiriza bakabivuga abashobora kugira ngo bivuguruze baburane bakavuga kerekana yuko ari bera bakiyoza abafise amakosa nabo bakanwa ibyo bintu ni nkenegwa ntabwo dushobora kugira ngo tutambuke tuje kuba ku Burundi neza icyo kintu tutabanze kugicamo ntibishoboka
haraheze harabaye amaleta atandukanye kuva perezida Mikonda Daye agandaguye mu myaka 20 iheze ayo maleta yose nk'uko mu bitubwiye nta kintu kigaragara yakoze cyo kurengukisha imbere ya sentare abantu bakoze ubwo bubisha uburyo wotanga eka ukuntu wotubwira kugira ngo ibintu bihinduke umuntu aho kugwa iki ingingo zofatwa muri iki gihe nize
uburyo twotanga buroroshe cyane tutarinze kuja kure biraboneka rwose yuko ubutegetsi bushyigikiwe n'inkoho n'agahotoro aribwo bubuza abanyepolitike kuvuga ukuri no gukora neza nicyo gituma je mbona yuko ari abantu bari mu byo twita societe civile abantu batari muri leta nibo bari bakwiye guhagurukira icyo kibazo bakabitura niba bitwe sentare y'i Burundi ubone sentare y'i Burundi ziraronka uburyo bwo gukora mu bwigenge nibature amasentare yo hanze babiture amasentare yo hanze bavuge bati dukurikirane abishe abantu ari muri 95 ari mu bishe rwagasore naho nyine nibiratunganywa neza none munsi turabibona yuko hariho n'abandi bantu turetse abanyonzwe hariho n'abandi babifitiye uruhara muri 99 muri 72 muri 93 nshobora kwibagira n'ubundi bwicanyi nk'ubwo muri 88 aho hantu hose none munsi hariho abanywanyi ba FNL bariko baricwa abo bantu bose bica abantu birakenewe yuko abantu bo muri societe civile babitura abacamanza bo muri amakour international kubera yuko abacamanza b'i Burundi ubundi bararonka ubwigenge bukwiye babibashyikirize kugira ngo tubashe gutangura gutora inyishu ku bitugore nka mu Burundi ibyo bitabaye ntibababeshe nta mahoro azoboneka mu Burundi nta demokarasi ibyo simbatara ngo bikunde n'ibinyoma bigaragara bidashobora kugira ngo tusabireko
dusubiye inyuma gatoyi Mushena Jean Marie Ngendahaye murashaka kutubwira mbega ubwicanyi bwabaye aho akagwi k'abasirikare bafatiye perezida Mikonda Daye yatowe n'abanyagihugu bakamugandagura mbega mwihweje ukuntu vyagenze hariho uburyo bwo gutesha ibyo bintu byose
erega barababesha ntiyuvuze ngo akagwi k'abasirikare n'ikinyoma ni ama unité yaba soda za armée burundaise bose bari babirimwo hariho amafoto abigaragaza ubona les unités yaba béret vert yaba béret rouge yaba nzuye bajya ba gendarme abantu bose bari babirimo baraboneka kandi bagakomoka mu makambi yose kuvuga rero ngo akagwi ni kinyoma kuvuga yuko ari akagwi ni kinyoma muri camp bame muri état major abantu barakiye muri état major état major byanguragenda mwakagwi état major y'abantu barinze état major uvuga ko ari gisoda kiba gitwaye état major bancho uvuga mu gisoda état major ni kuvuga aha ingwego rukuru mu gisoda murazi yuko ariho ikintu bita chaîne de commandement nico kintu byanga igisoda mu bihugu byose byo kwisi mu gihe rero umutwe w'icyo gisoda ari wo uriko urakora ibiriko biragigwa ni kuvuga yuko abari muri ugo gwe gwose babyitirigwa barinda kwibaza igisoda c'uburundi cy'icyo gihe abatarimwe bakiregura abarimwe bagahanwa badahanwa naho bakatubwira icyo bakoze n'icyo batakoze ariko bagira ikigongo bakagira ikigongo ariko kuri kukaja ahabona
mwavuze ko muri abo hariho amafoto yerekana ama unité none nta mafoto y'abategetsi bari barongoye ayo ma unité yo aboneka kugira ngo urubanza gworohe rushore kuja imbere ya sentare vuba
mvuga ibyo nabonye mvuga ibyo shobora kwerekana nta mafoto y'abarongoye ayo ma unité shobora kugira ngo ndabereke ndabandiko ndabeshe ariko kwerekana amafoto y'ayo ma unité ifyo birahari biragaragara ifyo abantu babibonye icya kabiri abantu muri abo bategetsi uvuga bari muri état major amaraporo araya ONU araya amashyirahamwe yigenga bita organisation non gouvernementale ONG yagize ari n'abarundi bakubwira ibyo biboneye barakubwira abantu bari muri état major abasoda bakera baciye baja muri état major abo bantu barazwa
araheze nk'uko twabivuze imyaka 20 president Melchior Ndadaye gandagwe mbega umugambwe Frodebu mwambwiye ko mutakiri muri politique ariko muravye ivyo mubona ku ruhande iragira igiwe liko likurikizwa gute ko turazi ko yakundwa cyane n'abanyagihugu ariko amajwi umugambwe yaronse mu matora aheruka ntiyarashemeye cyane gose ikintu kitagenze neza na ikimu cyane cyane mu kubungabunga iragiye
aho bagize ikibazo kigoye cyane kwishura mu manya mutoyi ariko ngerageje kuvuga mu mfunyamfunyo no vuga yuko hariho ukungene abakomoka kuri Ndadaye batumvikanye hariho ababonye ibishitse bakavuga bati ko ibi bintu bishitse reka rero dufate ibigwanisho twivune ababansi ba demokrasi uruwo uba umugwi umwe kandi urazwi mu bawuserukiye murabazi harimo Nyangoma harimo Christian Sendegeya harimo Muhisi Stanislas ndibagiye izina rindi yiwe yari mu magistrature turamuzi twese hariho abandi benshi bari bagiye muri ivyo Leonce ndari bagiye n'abandi hanyuma ukongera ukaronka n'abandi bavuze bati reka tubananye tugwanira demokrasi ariko mu biganiro abo o bakaba bagiye inyuma y'uwo muzi yitwa Sylvestre Ntibantunganye ivyo rero byarononye iragirya Ndadaye kuba yuko ntibashoboye kugira ngo baje hamwe bubake bagire urunani babashe gukorana hamwe ngo bagire ingwano imwe ivyo rero byatumye basubiranamwo basharikana binubana bituma rero ibintu bigenda nabi hagati yabo abansi babo barabijamwo barabateranya kurusha ibintu biragorana ni naho mwabonye yuko kugira ngo tugarukane amahoro mu Burundi byafashe imyaka irenga imyaka 10 kugira ngo bikunde urumva rero n'ikibazo kigoye kugira ngo nishure mu majambo makeye ariko icyo novuga nuko iragirya Ndadaye byaragoye kugira ngo ligumane n'abantu nkuko yarabatwaye wewe kubera yuko icambere na mbere mu gihe bahoneje umutwe mukuru wa Frodebu kuko nari natanguye ndabivuga mu ihonyabwoko rya politike ni mwibuke yuko bishe abantu bakomeye cyane mu batwara Frodebu barishe umukuru wa Assemblée Nationale urumva umuntu atwara Assemblée Nationale Ponsien Karibwami niwe n'umuntu wa kabiri mu gihugu ukuye Melchior Ndadaye yatwara igihugu narishe ikigera ciwe Jireye bimaze ubute murazi ko ari we muntu wa gatatu akomeye mu gutwara igihugu kandi abo bantu murazi ko ari abantu bari bafise ivyumviro bari abantu bakuze bahumuye bakomeye cyane bari agandaguye uwari umushikiranganji w'intwaro yo hagati Juvenal Ndayikeze naho nyene murazi uko ari umuntu akomeye cyane muri kampanye ariwe muntu yari iruhande yandazaye mu kugira ngo ategure intsinzi ya FDU by'ukuri Juvenal Ndayikeze yarapfuye yari minisi araba ibyo igihugu cyose cyane ndaguha ngo kinyagi gikore guha ngo ajya mabi yose ntabashe kuba mu gihugu niwe yari aba guverineri niwe yari aba musitane niwe yari aba adiminisitarasiyo yose mu gihugu ngo yarapfuye muri rirya joro umukuru w'ibyerekeye iperereza nta kintu gikomeye mu ntwaro y'igihugu nk'iperereza rishandi ku mwami yishwe muri rirya joro nawe nyine bamwica nk'imbwa nk'uko bisha n'abandi bose nk'imbwa za mujeri babacumitagura uwo muntu nawe nyine yari umuntu akomeye cyane ntabwo sirinda gusigura ico inzego y'iperereza rikora mu bihugu byabyo byose kugira ngo amahoro asimbatare mu gihugu abo bantu bose rero bamaze gupfa nababwiye abasigaye n'ibisigazwa n'abantu bari basigaye batagifise kizigenza n'abantu bari basigaye ari mpehesha abo rero nicyo gituma basubiranyemo nicyo gituma batamenye aho barinda kuja hameze neza inzira y'ukuri irinda gufatwa kandi birumvikana uhavuye umugabo hasigara umugayo ibyo birumvikana rwose
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamanyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muriko mwumviriza ikiganiro kidasanzwe twagiranye na Jean Marie Ngendahayo umwe mu bantu bari bakomeye ku ntwaro ya nyakwigenda ya Melchior Ndadaye ikiganiro cerekeye imyaka 20 irangiye agandaguwe rero kirabandanya mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose aho abantu bose ba eka indongozi z'umugambwe kandi abategetsi bari bakomeye bushobora gufata ubutegetsi bakarongora abandi muri ivyo bihe vyari bigoye bahonejwe nashaka ndababaze na mwebwe nibaza ko mutorohewe mwebwe mwarusimvye gute ico gihe ndabona ko abategetsi b'umugambwe bose basa n'abarondegwa murashaka twibutsa mukadutwara inyuma imyaka 20 gato mukatubwira
umuntu numwe mu bakuru b'umugambwe saho nyafrodebu atarinda kwicwa muri rijya joro ari uwasubiye kuba umukuru w'igihugu yitwa Sylvestre Ntibantunganya yakingiwe n'Imana nk'uko mubizi hari uwapfuye apfiriye muri ya sanganya y'indege ya Habyarimana Cyprien Ntaryamire yasubiriye Ndadaye yakingiwe n'Imana hakaba na jewe hakaba na Ciza hakaba n'abandi benshi bakingiwe n'Imana ntawo uvuga ngo twari dukomeye kurusha abandi cyangwa twari dukerebutse kurusha abandi n'Imana yadukingiye gusa sinorinda rero kwinjira mu kungene ibintu byagenze igikomeye ni uko mwamenya yuko muri rirya joro twese twararondewe buhongo abatapfuye byabaye gihamana nayo ubundi twese twarinda gupfa muri rirya joro kandi niyo tutapfira muri rirya joro barabandanyije baturondera kugira ngo batwice baduhonye nk'uko babibandanije murazi ingene Kabushemeye yapfuye murazi n'ingene abaguverineri n'abashingamateka hafi inusu y'inamashingamateka Ndadaye yari yashinze yose yarahonejwe yarishwe ivyo rero vy'abantu batazi cyangwa birengagiza kandi ari ibintu byabaye nico gituma ndakubwira yuko ibintu bikomeye harinda kugera igihe ibyo byose bigarukako nko mu Cibitoki nta mutumba umushingamateka w'Ubujumbura bambe wo mu Cibitoki jewe twari dusangiye intara yaturiwe mu nzu abantu babona izuba riva ivyo bintu ntibishobora kugira ngo vyibagigwe ntibishobora kugira ngo igihugu kivyibagire tubicishe ku ruho rw'amazi ngo tuyuko turage ngo turasabirana ikigongwe ngo tuyuko turabangongwa abana beza ngo tuyuko turibagira ngo kubera ngo ntibagirite abana sivyo namba turinda kugaruka ku bintu byabaye ari abantu tugirira ikigongwe tukakigira kubera ko tuzi igituma tukigize kubera ko nta muntu agira igihe ikigongwe atagisabye icyo ni cya mbere
icyo ni ikibazo
cya kabiri umuntu agira igihe ikigongwe n'uwo bagiriye inabi none hari uwo barabaza bati mbega wewe ko wabuze uremeye gutanga ikigongwe ibyo ndabisubiyemo sije byonyine sindabivugiye gusa kuri ibi cy'uko turavuga kubera ko ari umunsi wo kwibuka ibi ariko hari abapfuye ibuta hari abapfuye ikibimba hari abapfuye intega hari abapfuye imarangara hari abapfuye mu gihugu cose n'abatutsi n'abahutu n'abatwa n'abaganwa n'abanyamahanga uwo muntu wese yabuze mu Burundi harinda kugera igihe bamubwira igituma yabuze aba muhijambo avuga nimba yemeye yuko atanze ikigongwe ari yuko yumvise abantu bamugiriye nabi bemeye ico bakoze
ibyo
hanyuma abatavyemeye nabo babacishe muri sentare intahe ibakubita kugahanga
ibyo ni
bizoba byanse bikunze kandi byo ndazi uko bizoba abantu abategetsi baba barundi buno musi nabe
ivyo ni biba ni ivyimbere bihambaye cyane gose kandi niko kanasi nari kubimeze mu makungu hose ikudahana ivyaha bituma eka wa mutima kurekure naho bavuga ngo bariko barayibagira usanga kenshi bidakora mubona none hokorwa iki kugira ngo abantu bose bajijuke bumve ko iyo ariyo nzira nyayo ukurekuriranira eka kumvirizwa umuntu akabanza kemera amakosa yakoze kugira ngo bamugire ikigongo yakimugire canke siniko ndavuga ko borindira wa murwi namwe mwavuze ko ndashaka ko ugurubanza gubwicanye ubukomeye bwabaye aho nkuko mubivuze abahutu abatutsi bose bishwe bivuye kuri iyo kudeta mubona byokorwa gute ikintu cojijura cane cane nk'ubutungane kugira ngo ivyo bintu bitangurwe vuba bitotangurwa mu yindi myaka
ikizojijura ari ubutungane ari na cane cane hajya se ubutungane bunda kujijurwa igikomeye nuko abadutwara aribo bajijuka kugira ngo bareke ubutungane byigenge ntabwo ubutungane buzokwigenga ari umukuru w'igihugu abutegeka ivyo sindabivuze ngo kuko ari nkuru nziza ari ku butegetsi uno munsi ari nkuru nziza umugani wabagaza ati haba minani hatabaye minani hazobanya benda hari nkuru nziza ari n'ubundi igikomeye nuko ubutungane bwigenga umukuru w'abantu baraba ivyerekeye ubutungane batogwa nabo bakorana gusa amafaranga abagenga akaba ari amafaranga atogwa n'abaserukira igihugu muri munama shingamateka hanyuma agaca akoreshwa n'abo bantu bo nyene bidaci atari leta irinda kugira ngo ivuge iki ndarekuye amafaranga cyangwa se ndarekuye amafaranga iyo nivyerekeye abacamanza kuvyerekeye abashingamateka ni kwa kundi abashingamateka bwa muntu batamukwe ijambo nkuko tumaze iminsi tubibona nkuko twabibonye imyaka iheze nuko abashingamateka bigenga by'ukuri kugira ngo bigenge by'ukuri bigenda gute icambere na mbere nuko haba amatora atabusuma gutyo imigambwe yose ikaja muri ayo matora ari abatsinda bagatsinda ari abatsinzwa bagatsindwa abatsindwa ariko bafite amajwi menshi bakaja muri izo nzego hanyuma izo nzego zikigenda kuvyerekeye amahera yabo n'ubundi nk'uko mubizi uno munsi ayo mategeko atogwa ku gitsure abo bantu bashinga ngo batware igihugu batora ku gitsure ivyo rero kugira ngo bihere ni uko abo bantu baba bazi yuko bahembwa ku bwabo nyene kandi bakora ku bwabo nyene
mu gusozera mushyanahe Jean Marie Ndahayo mwampaye akanya katari gato ndabashimiye cyane gose ariko mu gusozera nashaka ndababaze umugambwe Frodebu umugambwe wa nyakwigendera Mikio Ndadaye n'abari bamufashije bose wari umugambwe icyo gihe wari ukomeye cyane gose ariko tubiravye nk'uko twabonye ivyavuye mu matora mu myaka nk'ibiri n'itatu iheze ntivyari bishimiye cyane gose ni ukuvuga ko hariho ikintu cahindutse none akamo naho muba mutari muri politiki mwotera abanywanyi b'umugambwe Frodebu eka n'abarundi bose cyane cyane twibaje ukuntu yashira imbere Melchior Ndadaye yashira imbere intwaro ya demokrasi itwariye abanyagihugu y'abanyagihugu eka ubumwe bw'abanyagihugu akamumwotera abo bantu bose bamwiyumvamwo n'inkaka
ndakubwiza ukuri umugambwe wa Ndadaye Melchior uno munsi ntabwo ari sawanya Frodebu iserukirwa na Leon singenda ku mana yonyine n'abantu bose bashobora kuba biyumvamo demokrasi abo bashobora kuba bari muri IPFONA bashobora kuba bari muri CNDD-FDD bashobora kuba bari muri MSD bashobora kuba bari muri FNL bashobora kuba bari mu migambo iyo ari yo yose ihari n'izovuka n'ejo abantu bose bazogwanira ukuri bazogwanira yuko dusonera amategeko yuko tugwanira ugusonera no kwigenga kw'inama nshingamateka ugusonera no kubyigenge bw'abashingwa amanza wabo bantu iyo migambwe bose bari mu mugambwe bari mu iragi ya Ndadaye Melchior nabo basangiye urupfu uno munsi haciye imyaka 20.
Jamari ngendahayo murakoze cyane gose kuri aka kanya mato kugira ngo tuganire mukaba muduhaye ivyiyumviro bikomeye cyane gose byerekeye cyane cyane ibyo twavuze ko cyane cyane byerekeye igandagurwa rya nyakwigendera Melchior Ndadaye mu myaka 20 iheze aho hari ku itariki 21 z'ukwezi kw'icumi mu 1993 mwakoze cyane turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu cy'umunsi kidasanzwe twagiranye na Jean-Marie Ngendahayo yahoze ari umushyanje w'Urundi ajejwe gutangaza makuru ku ntwaro ya President Ndadaye yongeye kandi akaba n'umushyanje w'Urundi ajejwe imigenderanire. Abafite ibibazo canke ivyumviro bashikiriza bashobora kudushikira bakoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu VOA no kuri www.radioyacu.com. Turashimiye rero kuba mwakurikiranye ikiganiro cacu cy'umunsi. Mwakoze, mugira amahoro n'umunsi mwiza.